Iyi ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza mwese nshuti, turi kumwe kuri munsi wa gatatu itariki zibiri ukwezi kw'icumi mwaka 2019. Muri kumwe na Frederic Undikije. Mugihe leta y'Burundi ivuga kwitazigira yemera gukorana n'umurwi wa ONU utohoza ivyaha byo byarakorewe mu Burundi kuva mwaka 2015, bamwe mu nyapolitike bayisaba kwemerera uyu murwi kwinjira mu gihugu kurangura ico gikorwa.
Iyo rero ziti ukazibira, hari ibintu bawiyakiriza leta kandi mpara numva ivuga ngo uwo mugwi wakoranye nabo hanze, none uzibire wongere uvuge yuko uri kurakorana n'abagwanyi.
Uyo ni Gaspar Kobako, umuvugizi umugambwe CNDD utavuga rumwe na leta y'Burundi.
Iyo ngingo haniniya yarondera gusubira kongera ikindi kiringo uyu mugwi urongowe na Dudu Diene, iboneka yuko yahawe akazi ko kuzana ubundi bukoloni mu gihugu cy'u Burundi.
Uyo nawe ni Martin Nivyabandi, umushikiranganji yajejwe agateka akazi na muntu, avuga ku vyerekeye kongera ikiringo umurwi w'abahinga ba ONU bajeje gutohoza ivyaha vyoba vyarakorewe mu Burundi. Inkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye abantu 25 bari mu murwi w'abagwanyi bagwanya leta y'u Rwanda bafatiwe mu gihugu cya Congo, barengutse imbere ya sentare ya gisirikare uyu munsi mu Rwanda. Hamwe n'inkuru ivuga ku runani rw'abashikiriza manza b'Abarundi bakurikirana ivyaha bihanwa n'amasentare mpuzamakungu Kavibe rwateka kamu gasaba Abarundi babona kwa gateka kabo kahonyanzwe kwitura sentare nyafrika ijejwe gateka kazi na muntu. Turazigaruka ku mukanya kari imbere. Makuru tuyahereye mu Rwanda, aho sentare ya gisirikare y'i Nyamirambo yatanguye kuburanisha abantu 25 baregwa gukorana n'umwe mu mirwi y'iterabwoba mu guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Abo bantu bose bari mu murwi urongowe na Majoro Habibu Madatiru ngo bafatiwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igihe baterwa n'ingabo za Kongo maze mu kwezi kwa gatandatu bakarungika kwa mu Rwanda. Turi kumwe na mugenzi wacu Asumta Kabuyi yishikiye ahabereye urubanza. Asumta, mwiriwe neza.
Mwiriwe neza Fredi.
Mutubwire Asumta, abo bantu bose ubwo rubanza rwagenze gute, byari byifashe gute aho Inyamirambo?
Inyamirambo rero umutekano warurinzwe mu buryo bukomeye cyane. Aba bantu baje mu mamodoka abiri, hari amapikipiki y'abasirikare bashinzwe umutekano babakikije bagenda bavuza, ndetse ubona ko ari nk'abantu bari muri cortege ikomeye cyane. Bageze rero i Nyamirambo mu gihe cy'amasaha 4:45, hanyuma bagenda babakuramo bari bambaye amapingu. Usibye uyu Majoro Habibu waje kwinjira nyuma, kuko muribuka ko yari yararasiwe muri Congo, aracyafite igisebe kinini cyane, akaguru ke karimo ibyuma. Yaje rero mu maboko y'abasirikare bamufashe bamurandata bamwitaza ku ntebe ya wenyine.
Urubanza rumaze gutangura, abo bantu bagirijwe iki?
Abo bantu bagirizwa ibyaha bine, harimo ubugambanyi ku cyaha cyo kugira nabi ubutegetsi buriho, harimo icyaha cyo kugirana umubano n'izindi nzego za leta zo mu mahanga hagamijwe nyine gusoza intambara, harimo ndetse no kurema umutwe w'abagizi ba nabi.
Abo bantu bobo bavuga iki kuri ibyo birego bagirijwe? Hari ikintu babashikirije? Mbega bari bafise n'ababuranira?
Oya, nta muntu n'umwe wari ufite umwunganira. Yemwe n'umucamanza yababajije ati se muraburana mutunganiwe? Habibu uyoboye, navuga ngo uyoboye iri tsinda niwe wavuze ati twatunguwe, ariko nyuma yo kuvuga ko yatunguwe avuga ko yaburana nta kibazo. Nta muntu rero ubunganiye, ariko nta nubwo bigeze babona umwanya wo kwiregura, kuko kuva mu gitondo mayo masaha abo masaha 5 kugeza mu kanya saa 11:10 irenga bari bagishinjwa ibyaha, buri wese agenda avugwa ibyaha aregwa n'ukuntu babikoze, uko babikoze bari mu mashyamba ya Congo, hanyuma bakaza gufatwa n'ingabo za Congo zikabafata mu kwezi kwa kane, hanyuma mu kwezi kwa gatandatu bakoherezwa mu Rwanda. Rero umunsi wabo wo kwiregura bavuze ko uzaba ejo.
Mbe abo bantu bose ni Abanyarwanda?
Ni Abanyarwanda benshi nka 25, Abanyarwanda ni nka 20, harimo n'Abarundi 3 ndetse n'Umugande.
Asumta tuzo guterakamu utubgiu kundugoro wanza zo wali ulikuru agenda ejo. Wakoze?
Wakoze chani.
Wakoze. Dekadu kuitre morundi na ho. Aho leta ivuga kuitazo kwigira. Yemira gukora na numurugwi wa ONU. Ujejo utohoza ivza hafdeo hafdea la korozo gwe morundi kuwa munga kambibili na chumina gatano. Yemara wa mwe mwanya politik baisaba kwemelira uyo murugwi. Kwinjira mu Burundi gutohoza ibyaha ngo huko ari yonzira yonyene yo kurangiza eka yo kugaragaza ko atacu leta yagiriza umushikanganje jejwe gataya kazi na muntu asigura ko ibihugu byinshi zamaze gutahura kuyo murwi ari gikoresho cumwe bwa buraya n'inkuru ya Eloge Wirikaneza umunyesha makuru w'ijwi ry'America i Nairobi mu gihugu cha Kenya.
Gaspar Kobako umuvugizi w'umugambwe SNDD uri mu itavuga rumwe n'ubutegetsi asanga umugwi wa ONU utohoza ku Burundi n'ubwo gikenewe hana arabisigura
hari abantu bagura babo mu gihe umuntu adatashe wari umwiteze yagiye mu gitondo haye mukabona saa 6 ku mugoroba ntaje acayibaza ati uwo muntu yagiye he rabizi ntambara ziri hagati y'umugambwe uri ku butegetsi n'umugambwe SNL ku bwacu leta y'u Burundi yo kwiyorosha ikugurura imiryango y'ugwego mpuzamakungu ONU kuko u Burundi buri muri ONU takuri byo genda
naho buri muri ONU leta yabwo yemeza kwitazofa yemereye abagize uwo mugwi guhonyora ku butaka bw'u Burundi canke gukorana nayo Martin ivyabandi umushikanganje ajejwe gateka kazi na muntu mu Burundi.
Leta y'u Burundi rero ntizigera ikorana n'uwo mugwi washizweho ku gikenye cumwe bwa buraya kandi twibutsa yuko iyo ngingo haniniya yarondera gusubira kongera ikindi kiringo uyu mugwi urongowe na Dudu Diene iboneka yuko yahawe akazi ko kuzana ubundi bukoloni mu gihugu cy'u Burundi ariko ibintu twibaza yuko bitagishoboka muri kindo gihe ari indodo ivyo nta numwe byo tera ubwoba kuko bamwe bariko barabikora Uburundi nabwo n'abarundi tuhaguma duhagaze
uko biri kose bwana ko bakoyibaza kunyifato ya leta idatahuritse
birababaje cyane igituma mvuga nti birababaje n'ukubera ko igomba kimwe n'igihushanyi cacu ivuga iti ubwo rwego ntigwinjire mu gihugu urumva guziti iyo rero ziti ukazibira hari ibintu bagwiyagiriza leta kandi mpara numva ivuga ngo uwo mugwi wakoranye nabo hanze wabayigwanye uburyo bwiza rero bwo gukorana n'uwo mugwi no kuwugururira none uzibire wongera uvuga yuko uri kurakorana n'abagwanye.
Guillaume Ruzovio nawe umukuru w'umugambwe w'umwe no kunywanisha abona ko uyu mwaka umugwi wongewe wari ukwiye kubera karyo ko kuvuga ukuri
ko bamaze kubongera ikiringo cyo gukora harageze yuko ujya mu gwi ukwikubitagashe ukagerageza ugakoresha uburyo ufise kugira ngo ushikirize ibintu by'ukuri kuko twese ngaha turabona yuko ibyo ujya mu gwi uzurashikiriza atari byo ujya mu gwi rero uba wongeye ikindi kiringo cy'umwaka twebwe turabarundi tuba ngaha mu Burundi twifuza yuko utusubira kuza uravuga ibintu umenga n'ukwerekana yuko Burundi bwoba buri ko burasha atari byo atari byo na gatoyi kuko nawe naho bawongeye uwo mwaka nibaza ko batazoguma barawongeye indi myaka gushika ryari uwo mwaka rero bawongeye ubaha intumbero nziza kugira ngo bashikirize ibintu by'ukuri kuko biraboneka neza yuko ujya mugwi umenga ufashwe mu mugongo n'abantu bari hanze babosha ibyo wovuga kugira ngo baze baravuga ibintu bitari byo berekana igihugu umenga ndikiri mu mahoro kandi igihugu cy'u Burundi kiri mu mahoro.
Ministre n'ivyabandi muri byose ari kimuremesha kurusha akagifata nk'insinzi ikomeye ku Burundi n'abakunzi babwo kubona igitigiri cy'ibihugu byanse kwemeza iyongerwa ry'ikiringo cy'umugwi wa ONU utohoza ku Burundi cavuye ku ndwi kikaja kuri 11.
Nta gitangaza rero iyo ngingo yashigikiwe n'ibihugu bya Buraya harimo n'igihugu cy'Afrika ibihugu bisanzwe bicuditse na Buraya n'ibihugu bya Buraya hamwe n'igihugu cy'Afrika cyane cyane icyo gihugu n'u Rwanda. Ikinezereje cyane rero nuko turavye ibihugu byiyamirije iyo ngingo tugiranije n'ibihumbi 2018 nuko abagiye barayanka babaye benshi bavuye ku gitigiri cy'indwi bagenda ku gitigiri cya 11 ibyerekana yuko ibihugu byinshi bigenda biratahura yuko bagenda baba bahenzwe n'isiguro zitangwa n'ubumwe bwa Buraya. Twashatse kubwire abantu yuko kubahiriza agati y'akazi na muntu tutabikora cyane cyane mu kunezereza amakungu twe tubikora kuko abenegihugu bacu nibo babyukiramo gusumba.
Umugutohoza ku vyaha vya vyakozwe mu Burundi kuva mu mwaka wa 2015 washinzwe ku itariki ya 30 ukwezi ku 9 2016. abavugizi bavuze muri raporo baherutse gusohora ko bafite amazina y'abategetsi bakekwa kuba barakoze ibyaha bihotera kiremwa muntu hamwe n'ivyo mu ntambara. Bemeje ko bazoyahereza sentare mpuzamakungu mpana vya CPI yuguruye amatohoza ku Burundi kuva mu ntango zo kwa 11 2017 nubwo ico gihugu camaze kuva amasezerano y'iyo sentare. Eloge urika neza Nairobi juju ya Amerika.
Urakoze Eloge tu kivuga kandi ku Burundi. Urunani rw'abashingwa manza barundi bakurikirana ibyaha bihanwa n'amasentare mpuzamakungu kavibe rwateye akamu abarundi kabasaba babona ko agateka kabo ko bakaraho nyanzwe kwitura sentare nyafrika ijejwe agateka kazi na muntu iri yarusha muri Tanzania. Ni muri iyo ntumbero urwo runani kavibe rwatanguje isekeza ryo kwigisha no gusigura amasezerano ya Afrika yashyizeho iyo sentare hamwe n'uburyo bwo kuyitura. Yamara Burundi ntiburatera igikumu ku masezerano aha uburenganzira abantu gushikiriza ibirego byabo iyo sentare atahandi biciye. Ni inkuru ya Pierre Cavero niyo nkuru umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda.
Kuburunane rw'abashingwa manza b'abarundi bakurikirana ibyaha bihanwa n'amasentare mpuzamakungu CAVIB Collectif des Avocats pour la Défense des Victimes de Crimes de Droit International Commis au Burundi mu Gifaransa icatumye abashingwa manza batanguza iryo sekeza nuko hari ibyaha byinshi bikogwa mu Burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 bihanigwa muri Sentare ya Afrika ijerwa gateka kazi na muntu iri yarusha muri Tanzania. Maître Gustave Nyonzima icagiye acutwara CAVIB yabwijwe ya Amerika bimwe muri byo vyaha
abanyagihugu birirwa barahohoterwa bakagenda manzima yonge bakaborezwa igufa bakicwa baravye imigambwe bavamwo ko batavuga rumwe na leta ico two kwita assassinat cible kugira kabiri kubera himirije amatora mu 2020 aho usanga abantu batavuga rumwe na leta bari mu yindi migambwe cane cane abo mu mugambwe senere wa agatogwasa birirwa baricwa abandi bakagenda amazima yonge ingoro z'umugambwe yabo zigasamburwa menya ku munsi ntihagira ikiba nababikoze ntibakurikiranwe. Hariho n'abandi benshi batavuga rumwe na leta birirwa barayicwa birirwa baragenda amazima yonge kubera ivyiyumviro vyabo kukuntu na Ekleziya Katolika imaze iminsi iburagizwa uravye mu ntara ya Ngozi yabo muri mwishengero ryaba Adventiste y'umunsi w'indwi basangwa mu isengero barimwo bagakubitwa bagashaya.
Iryo sekeza ryo kumenyekanisha ibiri mu ngingo ya Afrika yerekeye agateka kazi na muntu Charte Africaine des Droits de l'Homme ryiswe uburenganzira bwawe rizomara ukwezi kose gushika mu mpera z'uku kwezi kw'icumi. Urunani kavibe rubona ko kumenya ibiri muri iyo ngingo ari umushinge wo kwitura sentare ya Afrika ijerwa gateka kazi na muntu yashizweho n'iyo ngingo y'ubumwe bwa Afrika.
Nukubafasha kuko turavye ibiba mu Burundi amasentare yaho ntashobora kubatunganiriza abanyagihugu bamenye amategeko yabagenga Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples bamenye uburenganzira bwabo bashobore no kwitura iyo sentare yitwa Cour Africaine des Droits de l'Homme ikabashobora no kwitura mu nzindi sentare mpuzamakungu. Amasezerano akomeye y'ubumwe bwa Afrika y'Union Africaine avuga uburenganzira bwa muntu bigomba nko gusa n'ico two kwita Déclaration Universelle des Droits de l'Homme bigomba nko gusa n'ico two kwita Charte de l'ONU. Rero no kubahamagarira kumenya uburenganzira bwabo.
Amashirahamwe hamwe nabo bashingwa manza nka bose barahunze igihugu nababajije ingene sekeza ryabo rizoshikira benshi mu bari mu Burundi ari nabo yega. Maître Gustave Nyonzima avuga ko bafise nzira nyinshi harimo no gukorana n'abari mu gihugu mwibanga yamara aremera ko ari ntambamye.
Ego cane turafise imihora tuyicisha ko nabari mu gihugu bakavyumva ni benshi turiko turagerageza kuvugana turaba ingene twokorana nabari no mu gihugu benshi turavye ibinyamakuru bikunda gusohoka yabi ibinyamakuru vya maradio za televiziyo n'abanditsi naho nyene uriko raraba mu ngingo y'umunani ya Charte Africaine bavuga ko umuntu afise uburenganzira bwo kumviriza makuru n'ubu haracara gahaze turabizi abari mu gihugu benshi bumviriza binyegeje ariko hariho nubundi buryo bazotinda bakabimenya kandi bwari n'uburenganzira bwabo ntibategerezwa kwinyegeza ubutegetsi ntibwategerezwa kubiruka inyuma ngo bahobwe ko bumvirije makuru. Harimo iyo ntambamye ariko turafise icizere kinini yuko abantu bamaze kumira rugabo bamaze kurinda turabakorana mwibanga bakaduhana makuru menshi tumenya menshi tuvuga ibibi byose byose biba tubikura hagati mu gihugu mbere hariho nabusanga bari no mu mugambwe nyene uri ku butegetsi babitanga ni bake ariko ni bake beza.
Uburundi buri mu bihugu 30 byemeje ishigwaho gyo sentare yamara ntiburi mu bihugu 9 byateye umukono ku masezerano yemerera akanaho uburenganzira abanyagihugu n'amashami yigenga gutwara ibirego byabo muri yo sentare atahandi baciye. Urunaneka vibe rubona ko ari ntambamye yindi ariko rukamenyesha ko ruzokoresha imwe mu ngingo z'yo sentare ihamagarira abantu bahohotewe gucisha ibirego byabo muri komisiyo y'ubumwe bwa Afrika Commission de l'Union Africaine maze bakekwa bakarengutswa nk'uko bisanzwe. Sentare ya Afrika ijejwe gateka kazi na muntu iri yarusha muri Tanzania yagiye mu mwaka w'ibihumbi 2006 imaze kwakira imanza zirenga 150 harimo n'iziva mu bihugu biri mu mugwi umwe n'u Burundi bitemerera abanyagihugu kwitwarira ibirego ubwabo. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.
Urakoze Pierre Claver, tuyute inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika isamiranyira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Abantu b'igitsina gore miliyoni 241 ku isi bafite imyaka yo kurondoka bo mu bihugu biki mu nzira y'amajambere bashaka kwirinda gusama ntibakoresha uburyo bwo kurondoka bugezwe ko nk'uko bivugwa n'ishami ry'umuryango w'abibumvye ryita ku buzima OMS. Mu mwanya uheze mu kiganiro muri sanga mugezi wacu Eugene Mukankusi yaganiriye ku kamaro ko kumenya ubuzima bwo kurondoka no kubona uruvyaro. Abatumirwa ni Karamage Elipfaza na Joela Serucaca bo mu kigo c'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda bavuga ko kuba umuntu azi ibijanye n'ubuzima hamwe no kurondoka bimworohera kumva no kwitabira imigambi yo kubona inzaro gutegura ubwo kakiri utegura urwaruka hakiri kare rukamenya neza ubuzima uburyo bwo kwirinda kubyara birabaha uburyo bwo kwirinda kubyara intavanako binafasha kandi iyo bashinze izo ingo zabo guhitamwo uburyo bwo habubereye bwo kuboneza urubyaro. Bwana Karamagi aratangura asobanura ibikubiye ibiri muri iyo migambi.
Programu igendanye na gahunda yo kororoka kwa muntu igizwe na components zitandukanye harimo ingingo y'umusiri uvuga niho cyane cyane irimo kuboneza urubyaro hakabamo n'ubuzima bw'imyororokere kubangavu n'ingimbi cyangwa se abo dukunze kwita abadoreso hazamo kwipimisha inda kubyarira kwa muganga kwipimisha nyuma yo kubyara harimo ihohoterwa rishingiye igitsina harimo indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina harimo na HIV harimo n'izo nyinshi zigera kuri 14 ariko uyu munsi ndira ngo twibanda cyane ku bijyanye no kuboneza urubyaro n'ubuzima bw'imyororokere ku rubyiruko nk'uko iryo dushinzwe cyane cyane ahangaha muri RBC.
Yego rwose ibyo muvuze gahunda ni ndende ariko ntitwabivuga mu kiganiro cy'isaha imwe gusa ngo tube tubirangije kandi tugomba no guha umwanya abakunzi b'ijwi rya Amerika bagasobanuza. Reka tuze kwibanda rero kuri ubwo buzima bw'imyororokere nyine tureba no kuboneza urubyaro. Ye nibande bigishwa rero ibyerekeye ubuzima bw'imyororokere?
Bo muri rusange abantu bigishwa ubuzima bw'imyororokere cyane cyane hano muri ryo n'abantu bose ariko cyane cyane hano icyo twigishe cyane nko muri programu y'urubyiruko cyangwa se abangavu n'ingimbi kubera bano bana batoya bari hagati y'imyaka 10 cyangwa se imyaka 19 twita abangavu n'imyaka 18 bakiri batoya ariko tunibanda n'ibijyanye no kuboneza urubyaro kuko imbyaro umuntu yabyaye cyangwa se umubare w'umuntu abyaye ufitanye isano n'iterambere ryiwe tubishyiraho imbaraga cyane no kugira ngo umuntu azabashe kugira umuryango abasha kwitaho ndetse n'igihugu kibasha kwitaho. Niyo mpamvu twibanda ku buzima bw'imyororokere kugira ngo abantu abazi uko ateye azabashe kwibaruka bazashobora kurera ndetse iyo muri gahunda yo kuboneza urubyaro waboneje urubyaro cyangwa se watangiye ufite amakuru ahagije ubasha kumenya nzabyara ryari ukiha gahunda ukiga ugakora kugira ngo uziteze imbere.
Unyemereye gato reka tubanze twakire undi mutumirwa wacu mugenzi wawe Joel Serucaca nawe arabonetse ku murongo wa telefone. Elifaz yaramaze kutubwira abigishwa ibyo by'ubuzima bw'imyororokere, atubwiye gahunda cyangwa se uko ibikubiye muri iyo gahunda y'ubuzima bw'imyororokere. Yaratubwiye ko higishwa abana bafite hagati y'imyaka 10 cyangwa se ingimbi n'abangavu hagati y'imyaka 10 na 19. Hari ubwo ni uburyo bwo gutegura urubyiruko hakiri kare ngo bamenye neza ubuzima bw'imyororokere, bibafasha iki, bibafasha gute?
Abo bana no kubigisha, ikindi nuko hajyaho icyo bita youth corner, aho babaganiriza mu buryo bw'umwihariko. Ikindi gushyira muri gahunda ya Minisiteri y'Uburezi curriculum cyangwa se imfashanyigisho, kugira ngo babashe kubigisha bakiri batoya. Ikindi dukora ni gukangurira ababyeyi kugira ngo batinyuke kuganiriza abana bakiri batoya kandi mu kigero cyabo, kugira ngo babashe kubaha amakuru ku buzima bw'imyororokere.
Niko se Joel, hari abavuga ngo urubyiruko ntirukwiye kwigishwa ibyerekeranye no kuboneza urubyaro cyangwa se ubuzima bw'imyororokere, ngo umuntu aba bashoye mu busambanyi, abo ngabo mwababwira iki?
Ntabwo ari byo, ntabwo ari byo, kuko niyo utababwira abandi bababwira bababeshya. Niyo mpamvu tugomba kubabwira hakiri kare, bakitegura hakiri kare, bakamenya ubuzima bwabo. Niba bagiye kugira imibonano mpuzabitsina bakabikora bazi icyo bakora, barahawe amakuru ku gihe. Kuvuga ngo bigishijwe ni cyo gituma bakora imibonano mpuzabitsina aho bihuriye.
None iyo muvuganye n'urubyiruko, abo bangavu n'ingimbi bababwira iki? Muvuze ko hari youth corner, ahantu urubyiruko ruhurira rukabasha kungurana ibitekerezo cyangwa se rukabasha kwigishwa, bo iyo bo babyakira gute?
Bo abenshi bavuga yuko ayo makuru batari bayazi, naho dushoboye kubahuza usanga bafite amatsiko yo kumenya, ugasanga badashaka ko turekurana nabo, bigaragara ko nta bumenyi bwinshi bafite.
Naho ababyeyi?
Ababyeyi akenshi duhura nabo tubigisha, kuko bakeneye kuboneza urubyaro cyane ko nkanjye aricyo nshinzwe muri ya Elifazi, niwe ushinzwe ubuzima bw'imyororokere mu rubyiruko.
Nashaka kubaza, ubwo ndamubaza noneho Elifazi, iyo mubwiye ababyeyi tuvuge yego ushinzwe urubyiruko gusa, ariko iyo mubwiye ababyeyi muti dushaka ko abana baza bagasobanukirwa ku byerekeranye n'ubuzima bw'imyororokere, bo babyakira gute?
Iyo tubashije kugirana inama n'ababyeyi aho duhuriye tukabonaga tubara nabo, ubundi akenshi imyumvire yabo baba bafite bumva ko atari gahunda nziza, wenda yaba ari gahunda ishobora kuba yatuma abana babo bishora mu myitwarire itari myiza. Ariko iyo tuganiriye tukabeka impamvu yabyo, tukareba ko ari byiza, bahindura imyumvire bakabyakira neza. Abenshi babaga bafite impungenge bavuga ati izo gahunda ntizituma abana bacu bishora mu mibonano mpuzabitsina, ariko tubabwira yuko ni gahunda yo kugira ngo babashe kugira amakuru ya nyabo, akenshi baba bafite amakuru atari yo. Amakuru babona hirya no hino, urabona hari imbuga nkoranyambaga, interinete, bagenzi babo bashobora kubona amakuru atari yo, bamwe bakaba amakuru bagamije kugira ngo bakoreshe imibonano mpuzabitsina yabageza mu nda batifuje. Ariko icyo gihe twari n'ababyeyi tubabwira ibyiza byabyo, babyakira neza, ndetse bakavuga bati tugiye kugerageza tubaganize, niba wenda bigoye cyangwa se tujye tubaheza ku mavuriro.
Bwana Joel Serucaca, muri makeya ni nk'izihe nama mwaha ababyeyi, cyane cyane ko mwebwe mwita ku babyeyi bijyanye no kuringaniza cyangwa se kuboneza urubyaro, ni mutanga inama muri rusange mbere y'uko tubarekura ngo mugende?
Murakaze cyane. Inama twaha ababyeyi ni uko batakumva yuko nta bumenyi bafite ku buzima bw'imyororokere, ahubwo bagaha abana imibereho yabo cyangwa se experience yabo bakiri urubyiruko, ibyo babona impande n'impande, cyane ko dufite abana barangafu bagiye baterwa inda imburagihe bigatuma bareka amashuri bigatuma bahura n'ibibazo binyuranye birimo ndetse no kwangirika k'umubiri icyo bita fistine cyangwa se kujojoba bakabwira abana ubuzima bwabo ariko banabereka n'ubunararibonye bwabo bijyanye n'ababakikije ku buryo niba umwana agiye gukora imibonano mpuzabitsina akabaza icyo agiye gukora atari ugutungurwa ndetse n'igihe yatunguwe akamenya uko yifata kuko muri ariya masaha hagati ya 48 na 72 abashobora gufashwa niba yakoze imibonano mpuzabitsina akaba yayikoranye wenda n'uwakeka yuko yanduye yaba kumufata ku gahato cyangwa ku bushake akajya kwa muganga bakaba bamufasha. Ikindi ni uko bafasha abana nanone kubarekura bakajya kuganira n'abaganga ku buryo bahabwa amakuru nyayo atari ya makuru bahabwa na bagenzi babo bakeneye kubashuka cyangwa se n'abashugadadi. Icyo ababyeyi bakigezeho numva byagabanya zanda zidateganishwa.
Reka noneho mpe muhire ijambo rye abaze neza yisanzuye inyuma hatarimo urusaku.
Imyaka ingahe umuntu aba akwiriye kugira ngo aboneze urubyaro nuko afite imyaka ingahe
kugira ngo
uravuga ngo kugira ngo aboneze urubyaro ni umuntu bafite imyaka ingahe?
Yego.
Cyangwa uravuga uwigishwa ibyerekeranye no kuboneza urubyaro?
Nabyo byabaritse
mbo kuboneza urubyaro bundi bireba abantu bafite imyaka 15 kugeza ku myaka 49 nibo bari mu myaka yo kororoka nibo kuboneza urubyaro bireba. Hanyuma kwigisha ubuzima bw'imyororokere byo urebye n'abantu bose ariko navuze ko ubu twibanda cyane ku rubyiruko kugira ngo turutegure turuheze amakuru bamenye ko bitwara kugira ngo batuzitwara wenda nayo byatuma ubuzima bwabo bwororoka bwangirika. Tuvuge nk'urugero wenda umuntu umwana agatwara inda atifuje cyangwa se umuntu akandura ubwandu bwa gakoko gatera sida n'izindi ndwara zishobora gutuma ubuzima bwe butagenda neza cyangwa se nk'uko Joel yavuze umuntu akabyara wenda umwana akiri mutoya akamyanya inyanya itara yakoreye
imyibarukiro
hanyuma akaba yakwangirika bityo bigatuma ubuzima bwe butagenda neza. Muri make no kugira ngo abashe kugira amakuru bagire uko bitwara bishingiye ku makuru bafite bategure ejo hazaza habo neza batagize ibizazane bahura nabyo.
Yego. Muhire urasobanukiwe?
Urakoze cyane. Ndasobanukiwe kandi urakoze.
Nawe wakoze kudutega amatwi. Twakire na Metode.
Ndi mu Burundi aho bita Igitega ku murongo mukuru wa politiki.
Yego.
Jewe nibaza ngira ngo sinzi ko mu Kinyarwanda bavuga ngira ngo kuboneza urubyaro, sinzi neza ko mu Kirundi boba bavuga jiste kari kugabanya ibyaro cyangwa sidacumva neza, ariko ndafise ikibazo ngomba gushikiriza.
Ni ukubyara, tuvuge kubyara ku rugero, kubasha kubyara aho abana ushoboye kurera n'abana igihugu gishoboye kurera. Komeza ibibazo, ikibazo ubwo baragusobanurira.
Ikibazo cyanjye rero ni iki, jiste barazanye uburyo bushobora gushiraho uko umuntu ashobora kubyara igihe abishakiye, jiste ashobora gusamira ko imbanyi igihe abyishakiye. Iyo ari nk'umufasoni yabyumvikanye n'umugabo ashobora kuvuga bati reka jiste tubyare umwana igihe iki n'iki n'iki. Rero jewe novuga ko birashobora gusha ugasanga ugwaruka abajene siritu nk'abakobwa akavuga ati kugira ngo ajye mu biri ntazi ibyo kuryohera umubiri reka njengenda ngoreshe burya buryo hama njenda kora ibyo nishakiye.
turagushimiye Jenny no mutumire wawe n'abatumire bawe inshuti mwese mukunda radio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruka ingaha turashimiye ingenieur yadufashe mu yabwizuma hamwe na Facile yadufashe kwigiranya ibiganiro twateguriye turabashimiye namwe inshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabatekamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro vya radio ijwi rya Amerika mugire amahoro mugoroba mwiza mwese.